yindi culture amakuru mu kirundi
ndabarahaye mwiriwe mwese mandanya gutega amatwi ibiganiro vya radio indundi culture hokaze murano makuru tubateguriye tuyahere kuri zingingo nkuru Abarimyi bo muri komine Bubanzi ntara ya Bujumbura bashikiriza amakenga ko muri rima ryagatasi rigeze batararonka imbuto zirobanuye n'ifumbire mu bwoko bwa ire aho bavuga ko ubu bakoresha imbuto zitarobanuye bakagira amakenga kubijanye n'umwimbu mishiramwe gishinze kugwanya igiturire n'isesagugwa ry'amatungo olicome risaba ko leta yo kwitaho ico gisata kuko yanagishize imbere n'abanyagihugu bo mu ntara ya Bujumbura nyene baca basaba ko ivya nkenegwa bikenewe mu gihugu harimwo igitoro byo ca byihutirwa kugugwa mu mafaranga avuye mu butare bumaze iminsi bushogwa mu makungu n'umukuru w'igihugu Muri buhumuza rumwe mugwaruka ruko rudandazwa ndenga mbibe rw'amavoka rusaba ko Uburundi bwoshenga amahinguriro y'amavoka kugira ngo bashobore kuronka umwimbu wiyongereye mu gihe bavuga ko amavoka yabaye umusesekara aheza akababorana Murabimenyereye iminsi yose ya kabiri tubashikiriza inkuru ijanye n'amagara y'abantu uyu munsi tuvuga ingwara y'igitigu Ano makuru muri komu yashikirizwa na Jotamira Tuzi fanele mwinga bw'ivyuma na Kofi Olivier Ruberi Ntwari
Radio Indundi Culture
Nemeje kubabwira abarimyi bo muri komine Bubanzi ntara ya Bujumbura barafise amakenga muri ririmba kubera iki gihe giheze batararonswa imbuto zirobanuye n'ifumbire yo mu bwoko bwa ire basaba kuronswa izo mbuto niyo fumbire kugira ngo bazoronke umwimbu ushimishije bakashikiriza ko ubu bamwe bikora ku mbuto zitarobanuye aho ibubanza twakura mugenzi wacu Alexi Nkeshimana
tugeze mu mpera y'ukwezi kwa gitugu tuyibanza igihe nk'iki imirima iteragiye imbuto ubu kubera imvura yaguye igashikana hasi teba niho abarinyi bagisohora isuka n'imbuto abo twavuganye bavuga yuko imvura yabacereje ukwezi kose amakenga rero kubarimyi ni menshi avuye kukubura imbuto zirobanuye n'ifumbire yo mu bwoko bwa ire imbuto z'ibigori zitangwa na leta abenshi bavuga yuko batarazironka rimwe zigeze gutangwa zikaba zaronse bake cyane abaronse hari hamwe baronka nyinshi n'abandi bataronka
kurima mu gihe ni cyo cyurutase ko dukeneye imbuto yo gutera isi nta na kimwe ndaro
ndiko turarema ari gitera ntirage imbuto ntiraboneka n'ibigori barayitaze ngo twahere twarose
babwira gute
ntibyaheza ntibirabona bindi biraboneka
ibyo bikaba bifatanye n'uko ifumbire bari biteze mu kiringo cirima cici n'ubu itaraboneka neza ahubwo niyabonetse iyo bayatwawe n'abantu bakeya cyane
ukahona umunsi hari abagiye kuyitondera ifumbire bamwe bararose abandi ntibarose kiduherera babazanye barungitse nkeya
kubera ko kubura kw'imbuto z'ibigori birabanuye panda ya 53 abarinyi bariko bararondera imbuto z'ikirundi aho ku isoko ibanza ikiro kimwe kugurisha amafaranga 2,500 arashima kurima za panda ya 53 zari zararimwe mu irima riheze ikiro bakigurisha amafaranga 4,000 ariko amakenga ni menshi kuri izo mbuto ngo zitimbuka cyane uwikenera ifumbire y'ubwoko bwa ire uyirondera agurikira amafaranga ari hagati y'5,000 n'7,000 aho umufuko wari usanzwe ugurishwa na leta amafaranga 35,000 ubu banagurisha 2,500 mu kinyegero icyo giciro abarimyi bavuga yuko ngo kirenze urugero abajejwe gutanga ifumbire n'imbuto bemeza yuko iboneka ari nke cyane abari basaba yuko leta yobaronsa imbuto n'ifumbire kugira ngo umwimbu uzobe mwiza muri irima ariko amakenga ni menshi ku barimyi bavuga yuko kubera icegwa ryo kurima muri aha gatasi ishobora gutuma aho bahora arima inshuro zibiri cyangwa zitatu buri mwaka ishobora kudakunda ubu akaba abarimyi barindiriye itangwa ry'imbuto n'ifumbire kugira ngo umwimbu uzogende neza Alexis Nshibari Ubanza Radio Indodikitiyo
ishiramwe orikome ryishinze kugwanya igiturire n'isesagugwa ry'amatungo risaba rero leta kwitaho igisata c'uburimyi kugira ngo umurimyi yorohegwe nk'uko yavyiyemeje ribishikirije kandi nyuma yahumbushikiranganje bw'uburimyi busore itangazo ry'ukunguruza ikiringo co gutanga ifumbire aho bwasiguye ko ifumbire imaze kuboneka ari nke cane bufatiye kuyo abarimyi basavye kurikira Gabriel Rufyiri harongoye ishirahamwe orikome
narabonye urwandiko kiranganje w'uburimyi n'ubworozi yandikiye ikigo FOMI. Mu bisanzwe murazi neza yuko Leta y'u Burundi yafashe ingingo ko ubugisa c'uburimyi igishira imbere. Kwebwe rero mu ishyirahamwe Rikome dusaba yuko iyo Leta yamaze gufata ingingo yo gushira imbere igisata kanaka, icishyiraho ibintu byose bya ngombwa kugira ngo ibyo byangombwa bishoboke. Mugabo ntababesha ibyangombwa nko mu bijyanye n'uburimyi n'ubworozi, ubwa mbere ukubanza kubahiriza icyo bita isizeni sezo n'ibijyanye n'ifumbire nabyo bikagenda uko. Rero twa icyo kintu dusaba mu maguru mashaci ihuye nuko Leta ibyivuga yo bijyanisha n'ingiro, hanyuma hakaboneka ibyo bita restatistique, ibiharuro by'abarimyi bafise bagaca barondera imbuto yabo, n'ibiharuro mu bijyanye n'ifumbire bikaboneka hakiri umwanya. Kuko umuntu akora neza agira icyo bita planification. Muri ya planification rero bagira bakoresha ama statistique, les données statistiques. Ibyo bitahari bica bigora. Hanyuma rero agacashigwaho uburyo les moyens. Leta yarashyizemo les moyens, yarataza amafaranga, mugabo mu bintu bijyanye na programmation urabona yuko hakirimo mu kibazo. Nicyo gituma dusaba Leta yuko yokora ibishoboka byose ko tubona ko yashyize imbere uburimyi. Ishireho byangombwa hanyuma kandi yongere ishireho nico nokwita ababikora n'ubuhinga n'uburyo byose bikaba ngaha. Hanyuma kandi habe mekanize uburimyi, tugira uburimyi bwa kijambere moderne.
Abanyagihugu bo muri iyo ntara nyene basaba ko ivyankenegwa igihugu gikenye muri kino gihe byoca vyihutirwa kugugwa mu mafaranga rikava mu butare bumaze imisi bushogwa mu mahanga n'umukuru w'igihugu. Bamenyesha ko ivyo vyotuma ubuzima bworoha, aha kandi bagasaba ko abofatwa mu isesagugwa ry'ayo mafaranga bohanwa vy'akarorero. Tubakurikire
kimwe yotangurira ko anamunyagihugu wese hari ipfuye niko yotangura kugitora, kuko iki gitoro kimaze kuboneka kikagwira amastasiyo bose abantu bakagenda kunywa atangorane, bituma hakurikira ibifungurwa bisetangura kugurika abantu basuma batatangura kuronka ibiribwa biguritse. Umuntu aduga ingozi gusuma arasaba kuri Tanzania kuri uyu agasuma araduga mu kayanza bagasuma nk'imisiyo twaje iyo mu rugombo urumva ibeshi manuka imaze kumanuka na bimwe uramwe ipakiza bisabimana kibeye
cyihutirwa nuko bodanize bari bakenye mu gihugu nk'ibyo bya bitumye ubukene buba ibitoro ibintu byo kuduza ibintu ibintu nk'ibyo mbona byo kwihutirwa mu gihugu kuko ari wowe si yokoroheka
ibintu baduza amabeyi ku mwanya ku mwanya bakazahunga ngo baduke ikibeye ibi bakandisha ikibi ukazusanga nka twebwe abantu bato bato n'iyo urose ibyo bihumbi icumi cyangwa ibingahe wagira ngo ufise nk'umuryango ugaca usanga nta n'icyo bimaze. Kubera iki? Kubera ibyo bintu baguma badoza amabeyi basubira bagira ngo icyo wakwihutira rero baca babanza bakihutira kumanura ayo mabeyi. Ibyo bintu birasigaye biteye isoni kubona n'umuceri twirimira kubona igikiro kigeze ku bihumbi indwi umunani.
Niho gusaba babura amazi basa nka ramukiwe nkabona nta minsi urayata amazi bafise rino n'iminsi itatu irayata amazi barose ahubwo nyine wakotse
birashobora guhinduka nuko hamwe usanga harimo bakaboko yacara yafata uko bishaka bagashyira imbere inyungu zabo bashaka gushyira imbere inyungu za bene. Icyo twusaba ni uko abo bantu baca bagomba kubabara inyungu zabo babara inyungu za twebwe bantu batoro iki cya mbere na mbere cyoco yoca abafatira ibihano akabahana.
Tukiri mu ntara ya Bujumbura ariko muri zone Gatumba komine Ntahangwa, abanyagihugu baho barashima umugambi wa Leta wimirije wo gutanga imisegetera mishasha. Basigura ko iyo baheruka kuronswa yari yaraheze mu gihe imibu muri ico gice ari myinshi. Inkuru tubibaze mugenzi wacu Clelia Kankundi.
Ako gace kari mu burengero bw'u Burundi na gace gasanzwe kajaga ariko kandi kuva maziki ya Gatanganyika n'uruzi rusizi rugabura u Burundi na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo rutanguye kuduga mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe, amazi yaradengereye muri ako gace na bugingo n'ubu. Ayo mazi ni nayo yorohereza imibu ari nayo itera malariya kugwira. Uyu mukenyezi ndamusanze mu nzu yiwe ikikujwe n'amazi.
Shana kuri mbere ba emu natwebwe nk'inye wacu mu Gatumba kubera hateye amazi ibiti emu inibu ku mugoroba emu ngira ngaho umuntu arisha emu hamwe wumva wapi kweli.
Haraheze imyaka itanu Leta y'u Burundi idatanze imisegetera mishasha mu gihugu, ivyo vyatumye imisegetera yaheruka gutangwa ishira
ya kera yari yarahetse Yego yari yarahetse. Imibi katu ikaryabani kagira gute. Kazewe ntunza abana batanu bagahaga bakavuga mawe turago.
Umugambi wo gutanga imisegetera mishasha rero ubonwa nk'urukiza aho mu Gatumba.
Asi kure. Ubaye kugubise gutera kera kabisa sibuna.
Bara no kuri nabaga n'imisegetera Imana yobikoze. Ubu busegetera rugeze ku 2015. Konferansi. Siko bose bagira amahirwe yo kuronka amafaranga.
Isekeza ryo kwandika abazoronka imisegetera riherutse kurangira kwa 17 gitugutu leta ikabitegekanya gutanga iyo misegetera mu mpera z'uno mwaka.
Radio Indundi Culture.
Rumwe mu gwaruka rukora rudandazwa ndengambibe gwo mu ntara ya Buhumuza rusaba ko mu Burundi hoshingwa amahinguriro y'amavoka kugira ngo bashobore kunguka gusumba aho boyashoruko. Basigura ko iyo mwimbu baye umusesekara amavoka atari make ababorana. Ari Buhumuza twakura Pantaleo na Karotimana.
Ugugwaruka gwisumamwo ku mbibe z'u Burundi n'igihugu cya Tanzania biciye mu rudandazwa rw'amavoka rurashima ko rudandazwa rwabaviriyemo akazi, bakaba bamenyesha ko barangura ayo mavoka ku mafaranga ari hagati y'ibihumbi 50 n'ibihumbi 60 by'amarundi, bakajya kugurisha ku mashiringi angana n'ayari hagati y'ibihumbi 40 n'ibihumbi 50 by'amashiringi agereranywa mu marundi n'ayababa ibihumbi 120. Ku bw'ugwo gwaruka na Karusho kandi birasumba kujya kuyaca mu burimyi aho muri Tanzania, kuko birangira atacyo rikurasahiriza mu gihugu mu gihe muri urwo rudandazwaho bariho amakori kandi bakarangura abarimyi ku giciro cyiza. Mu gihe ubu tugeze ku mwero w'ayo mavoka, iyo mifuko ikaba itarenza ibihumbi 200 mu myaka iheze. Nubwo baharura Karusho gutyo, barasaba leta ko umwimbo w'u Burundi wahingurirwa i Burundi, kuko byawuviramo kubikika kandi ukagurishwa utarononekara. Bagasaba ko ho kuyumvira gwa uburyo hubakwa amahinguriro mato mato ahingura ivyimbugwa n'imiburiburi kuri buri ntara muri zitanu zigize igihugu. Ibi bakabona ko vyotuma hinjira amafaranga mva makungu yongereye, gutyo umwimbu ugasubiza iteka ifaranga ry'u Burundi. Ibuhumuza Pantaleo na Karutimana, Radio Indundi Kirutiya.
Ikigo ca leta kijere gukinga ibidukikije kirabandanya kwiyamiriza ibikorwa vy'abantu birangwa mu ruhongore kama gwa Rusizi no mwishamba cimeza rya Kibira. Ibuye umwaka ni navyo vyahariwe indwi igenewe gufashanya n'u Burundi n'amakungu kugira ngo abanyagihugu begereye aho bigishwe kutabangamira ibidukikije mu mugambi ushika mu mwaka wa 2027. Mu kiganiro abashira mu ngiro uyo mugambi bahaye abamenye shamakuru kuri wa kabiri bavuze ko ubu inguvu zigiye gushigwa kurwaruka. Ino nkuru tuyibaze Norris Nduwimana.
Mu kiganiro yaremesheje ari kumwe n'ubuserukizi bw'umwe bwa Buraya mu Burundi hamwe n'ibindi bisata mpuzamakungu bisangiye gushitsa umugambi wo gukingira ayo mashamba ari nayo yahariwe hindwi yo gufashanya ku Burundi n'amakungu y'umwaka ibaye ku nshuro igira gatanu. Umukuru w'ikigo cya leta kijije gukingira ibidukikije yabwiye abamenyeshamakuru ko izo mpunguru uko ari zibiri zigeramiwe n'ibikorwa by'abantu gusumba izindi ziri mu gihugu, arico gituma ibyo bikorwa byose yita iby'ubugizi bwa nabi bibwirizwa gusezererwa. Berekimase hatunga imana yemeza kubu abwirizwa gusubizwa kanoverizo mpongore.
Abantu bagumwa bavogera, bamwe bagiye gukurayo ibishobora kubatunga n'abandi bagiye konona. Twabonyera ati gikuba nyamukuru cyo banza ko barukwerekana ushinga karimbi. Hari nibikorwa rero byo gusubiriza akanovera kuko izo mpongore kama yenshi zagiye zirononwa nibikorwa by'umuntu byagiye birasigaho ibihomoka canke ibinogo.
Kubera uruhara rwa mbere mu konona ayo mashamba kingiwe rushigwa mu miryango yegereye ubuse ukizi bumwe bwa Buraya mu Burundi buri mu bashigikiye umugambi wo kuyakingira bwashinze kubu abo badahara. Pascal Lodroit ajirugisa tacita ibidukikije muri uwo muryango ni wabivuga. Ahagira ati twifuza ko abanyagihugu begereye ayo mashamba akingiwe yoja muberekewe n'ibi bikorwa byo kuyakingira. Ariko rero ibijanye no gukingira ayo mashamba cyo kimwe na yandi mu gihugu mu Burundi biracanangwa nk'ingorane nk'abakozi badakwiye. Umukuru w'ikigo OBP ye mana batanga umwiziro hamenyesha ko agiye gukoreshwa ubuhinga bwa none.
Tuko turumvira uburyo bwa none dukoresheje aya makamera de surveillance ari nk'umuriro wadutse mu ishamba cyangwa ari inkozi y'ikibi igiye mu ishamba. Ni kamera dusebe zizoba zicunzwe neza kandi zinyegeje hatamuntu ashobora kubona aho twayishitse.
Mu Burundi nk'igihugu gitunzwe hanini n'uburimyi butabana n'ibiti nk'ibiri muri izo mpongore kama, ibikorwa byo gukingira amashamba cimeza bishobora kuba byashizwe mu byigwa bitangwa mu mashuri biciye mu migwi yarije gukingira ibidukikije bita Club mu Gifaransa kushika mu 2027 nkuko biboneka mu nteguro y'uwo mugambi. Inyigisho zigashobora gushikira rwaruka ruharugwa mu 2005 ubigihugu caharugwa ku rutonde rw'ibigira kuri 20 ku isi bigeramiwe n'ingorane ziva kwihindagurika gibihe, arico gituma giherutse kwemererwa kuja mu wundi mugambi w'akarere Burundi busangiye n'ibihugu vya Congo na Tanzania kumfashanya igira kuri 50 million mu mafaranga y'abanyaburaya kugira ngo abantu bige guhangana n'ibyo biza.
Radio Indundi Culture amagara y'abantu.
Murabimenyereye iminsi yose ya kabiri tubashikiriza inkuru ijanye n'amagara y'abantu. Uyu munsi tuvuga ku ndwara zifata igitigu, tubabwira ukuntu izo ndwara zigifata, ukuntu cokingigwa canke zikirindwa, hamwe n'ukuntu umuntu yozivuza iyo yamaze gufatwa. Uyu munsi tukaba tubabwira indwara z'igitigu na muganga Emenda Ize yarongoye umugambi w'igihugu jejwe kurwanya sida n'izindi ndwara zandukira biciye mu bihimba vy'irondoka. Inkuru y'uno munsi twayiteguriwe na Odiro Nkejimana.
Ingwara z'igitigu ziva kumigera kandi zirushanya gukara, nkuko muganga Emenda Ize yarongoye umugambi w'igihugu jejo kugwanya sida n'izindi ngwara zandukira biciye mu bimba by'irondoka bivuga.
Ingwara ziva kumigera amavirusi nayo ni menshi, ubwoko bwa A B C D E na G na G irikiraza, ariko izibangamye cyane nuko z'ubwoko bwa B C na D zozo umuntu ashobora kuzigendana igihe kirekire cyane gushikira abantu bagera kuri rwarugero rwo kubagira ingwara z'ubusina mbere na
Uwo muganga avuga kwimenyetso kuri iyo ndwara bigoye kubona, ibituma harabitura abaganga bamaze gusinzikara.
Biragoye kubona ati umuntu afite ikimenyetso igicanye kiriya cerekana ko afise indwara igitigu, ariko mu ntango aho umuntu ashobora kugira iyo bukebuke utakaza ingufu usanga abantu baragize amaso asa n'umuhondo, ariko ibyo bimenyetso ntibikwiye kuko hari n'izindi ndwara usanga abo bantu bafise. Iyo tubona n'uko benshi baza kuza basinzikaye bageze ku rwarubwire rw'amakansi kwa rugero rw'amagwa.
Muganga Emenda Yizeye avuga ko iyo ngwara yandukira
iyo abantu bagize imibonano mpuzabitsina batikingiye, harimo umwe agwaye ingwara igitigu ubwoko bwa B cyangwa C aranduza uwundi, ko umukenyezi bungenze ashobora kwanduza iyo ngwara umwana, mbere bikerekana ko n'ubwoko bwa C naho nyine biriko birakoresha bitobora uruhu. Bavuga mbere ko zino ngwara zandukira cyane gusumba ko ukumugira wa sida bandukira, kuko nyine ngwara y'igitigu ubwoko bwa B yandukira inshuro zirenga ijana kumugera wa sida bandukira, ya C nayo irababa inshuro 10 kumugera wa sida bandukira.
Ingwara y'igitigu ku migera imwe imwe irashobora gukingwa, hakaba n'iyindi ivugwa igakira nk'uko abandanya bisigura.
Ingwara y'igitigu ubwoko bwa B hariho urucanco abana basanzwe barurunka kuva ku kwezi n'inusu, amezi abiri n'inusu, amezi atatu n'inusu, dukeneye yuko rero mu minsi iri imbere huboneka n'urucanco abana barunka bakivuka. Ingwara y'igitigu ubwoko bwa C hariho umuti afata atarasinzikara amezi atatu agakira burundu, ubuje atevye gatoyi nawe arafata amezi atandatu.
Kubera ko iyo ngwara iri mu zibangamye, muganga Emenda Yize yahamagarira abantu kuzikingira.
Mugaruka mubona mbuza bisina mu buhumbu babireke abo base nabo tarangiza ko batarenga ibiko, iyo bigoranye naho bashobora gukoresha agakingirizo. Dusaba ko bakenyezi bose bihungenze baza kwa muganga kugira ngo bashobore kwapima zino ngwara z'igitigu, harimo n'ubwoko bwa B ngwara ubwoko bwa A na E ziva ku isukurike kameza abantu uko bakora isuku aho babaye.
Ingwara y'igitigu ikabize ubugirandwe ku isi mu zihitana abantu benshi.
Rakoze Odiro Nkejimana ku nkuru y'amagara y'abantu yari yaduteguriye, hari nayo icirangiza no makuru ku gihe cy'isaha 12:35 yaramakuru yo kuri igenekerezo ya 2028 gitugu tumwaka 2025. Aya makuru ariko mashikirizwa na Jota Miratuzi ariko mfasha wa muhinga bw'ivyuma na Kofi Olivier Ruberintwari. Mubandanye mugira umunsi mwiza mwese, murakoze.